muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza, ngiye kubageza haya makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, mwumve kandi mukurikire n'ibiganiro n'amakuru byacu.
Cyokorwa nuko abadutwara bajejwe ibya politike mu gihugu bogerageza ku buryo ifaranga ry'u Burundi reha gutagaciro, kugira ngo natwe tugerageze kubaho nkuko abandi babaho, kugira natwe dushobore guteganiriza akazoza abana bacu.
Uyu ni umutegarugori w'umurundi kazi ku kibazo cyo kuzigama amafaranga no guteganyiriza ibihe bizaza. Ni ku munsi mpuzamahanga wo kwizigamira. Amakuru kandi ni guteza imbere urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu bihugu bigize umuhora wo hagati, n'ikibazo cy'isuku muri Makamba mu Burundi. Nkuko Ronandi babwiye mu kanya, banki y'isi yose yemeye gutanga amadolari miliyoni 600 y'Abanyamerika mu bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika kugira ngo biteze imbere urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ibyo bihugu bigeze icyo byita umuhora wo hagati. Eloge Wilika neza araduha neza inkuru.
Ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indwi, intumwa z'ibihugu bihuriye ku kiyaga Tanganyika arivyo Burundi, Congo, Tanzania na Zambia zizohuriye i Bujumbura kugira ngo zigire hamwe imigambi yo guteza imbere uruja n'uruza cane cane rw'ibidandazwa bica mu muhora wo hagati uzwi nka Corridor Centre. Uwo muhora n'amakungu aramaze kubona kukeneye gutezwa imbere ku buryo banki y'isi yose yemeye gushyigikira imigambi gukorerwako. Diodone Dukundane, umunyamabanga nshingwabikorwa muri Corridor Centre.
Banki y'isi yose iriteguye gufasha ibi bihugu bine bihurira ku kiyaga Tanganyika arivyo Tanzania, Burundi, Congo na Zambia, kugira ngo ibijanye no gutwara abantu n'ibintu ku muhora wo hagati cyane cyane ku kiyaga cya Tanganyika bitezwe imbere. Baramaze kuvuga yuko mu byo bamaze gutegura amafaranga ashika ku miliyoni 600 z'amadolari arizo biteguye gushira muri iki gisata. Muri izo miliyoni 500 zoje mu gisata kijeje gutwara abantu n'ibintu, hanyuma miliyoni 100 zije mu byo gufasha mu bidukikije no gutunganya neza amazi ku kiyaga Tanganyika.
Iyo mfashanyo ije hageze umuntu yihweje amafaranga atakara mu gutwara ibidandazwa muri uwo muhora.
Ugereranije no mu bindi bihugu aho byo gutwara abantu n'ibintu maze gutera imbere, twebwe turacariha ibice biri hagati ya 30 na 40 by'agaciro k'ibidandazwa. Ni ukuvuga iyo ufise ikidandazwa shaka kigushikiriye i Bujumbura, i Karemi canke i Uvira c'amafaranga 140 aba ari watanze muri transport, kandi transport yo kuva Dar es Salaam gushika ngaho honyine. Byumvikana rero yuko ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu biracari hejuru, ibyo navyo kaba ari intambanyi kugira ngo urudandazwa muri aka karere rutere imbere.
Kugira rutera imbere, Dukundane, hari ibintu nyamukuru abona bitegerezwa kuja mu migambi yihutirwa.
Ica mbere ni uko imigambi y'amabarabara, imigambi yo guteza imbere ibivuko, imigambi yo guteza imbere inzira z'indarayi bironka uburyo bukwiye kugira ngo abanyamitahe borohegwe. Twamenyesha yuko ruhande rw'umuhora wo hagati inzira y'indarayi nshasha izohuza Tanzania n'ibihugu bya Uganda, u Rwanda, Burundi na Congo yamaze gutangura kubakwa. Ubu hakaba ariko harubaka gace ka Dar es Salaam Morogoro kilometero 300. Uwo mugambi ukazobandanya Morogoro Dodoma, Dodoma Tabora, Tabora Mwanza, hama Tabora Kigoma. Uwo mugambi nawe atanguye hasanzwe hariho iyindi nzira y'indarayi. Iyo nzira y'indarayi rero mu gihugu cya Tanzania bakaba baheruka kuyisubiramo. Ubu bidandazwa birashobora kuva Dar es Salaam bigashika i Kigoma atangorane. Birasabwa rero yuko mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu ku mazi tuba dufise amato akwiye, byogorana ingene nyene ibidandazwa bishikana Kigoma, hanyuma agashobora ngene bishikana Bujumbura, bishikana Ibuvira, agaca bishikana Ikaremi, bishikana Inkurungu. Ibyo byose rero uwo mugambi uzobifatira hamwe ama projet gutwara abantu n'ibintu amaze guteza imbere urudandazwa rworohe.
Umunyamabanga nshingwabikorwa muri Corridor Centre aratubwira n'icyifuzo cy'amashirahamwe ya YASE iryarongoye hamwe na Autorité du Lac Tanganyika rijejwe guteza imbere ikiyaga Tanganyika.
Tukifuza rero yuko urudandazwa rwoba nk'inkingi y'iterambere muri aka karere, urudandazwa rwoba inkingi yo guteza imbere iby'ubutunzi muri aka karere. Aya maprogramu yose ntazokorwa ni banki y'isi yose gusa, hari n'abandi badufasha mu iterambere nabo biteguye kugira ngo abaterere agacumu k'ubumwe kumbure amafaranga azobakenewe ntazo bizo miliyoni 600 gusa ariko arenge.
Isoko ry'ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika ririmo abantu baba miliyoni 50. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Nkuko bisanzwe buri mwaka kuri itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzigama no kwizigamira amafaranga. Ariko rero bamwe mu banyagihugu bo mu mihingamo itandukanye y'igisagara cya Bujumbura mu Burundi bavuga ko bidakunda ko bizigamiriza bagateganyiriza ejo hazaza. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Uno munsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya ushitse mu gihe bamwe mu Barundi bavuga ko bugarijwe n'ubukene buzura inzara butuma badashobora kuziganya. Bamwe mu bo Ijwi rya Amerika ryasanze aho bakorera bavuga ko imishahara baronswa nabo bakorera ukwezi guheze ari ntica ntikize.
Abantu benshi tubayeho ku munsi kandi tubayeho kenshi muri découvert. Nicyo gituma rero ikintu cyo kuziganya kuri twego kigoye abantu bakorera dushahara ho.
Nkajewe kugatwe kanje mpembwa amadolari 23 ku kwezi kose. Urumva ko kugira nziganye byosaba ko ngerageza kwiniga. Mugabo nsanzwe nize ntibyokunda ko niniga kandi kuko niyo découvert naho noyifata ntishobora kuntungira abana ngo uko kwezi guhere shobore kujoanya le debut du mois.
Iruhande yabo bafise aho bisumamwo hari abamaze gukukuruka bavuga ko uno munsi mpuzamakungu wo kuziganya bawumva ku matwi ariko bobo ataci babwiye bashikiriza ko kuziganya kuri bo bidakunda bafatiye kudufaranga baziganirizwa n'ikigo INSS kiziganiriza kazo z'abakozi mu Burundi.
Twebwe tuwumva gucyo ntabo tuzi. Kaje ndumukukuruke mugabo kubera duhembwa ubusa titwovuga ngo turawuze. Découvert dahera niyo twamamwe. Uhembwa ubusa rero urumva ushama muri découvert. Nayo yo découvert ntihera.
Ntibyo kuziganya nka twebwe turaba kukuruke twama mu tu découvert ntopfu tuvuyemo. Cyo gituma ibintu byo kuziganya bitugora cyane. Kazoza byari byabara dufise agashahara kisununuye mugabo nta gashahara kisununuye dufise turimo ubukene bwinshi.
Naho biruko ibiharuro by'abaziganya mu mashirahamwe atandukanye yo kuziganya no kugurana na mu Burundi bitera byiyongera. Bivugwa na Marie Louise Kamikazi arongo ihuriro ryayo mashirahamwe ku rwego rw'igihugu avuga ariko ko impinga ikiri ndende.
Hariho icigwa casohotse mu 2012 ivyo vyigwa vyerekana yuko abarundi bafise ikonte muri banke bakuze ari bice 12 n'inusu kwijana ariko ivyo biharuro vyaraduze ubu unye turavye vyababa ibice 25 kwijana ariko urumva yuko impinga iracari ndende haracakenewe igikorwa gikomeye co guhimiriza abarundi kugira ngo baziganye bave muri kwa kuziganya mwihembe canke mu rujo ariko boguruza amakonte ayo mafaranga baziganije ni nayo azohava batuma bakaronka imitahe izo batuma bakora ibikorwa byo kuyungunganya ibikorwa by'iterambere ibikorwa biduza ubutunzi bafise mu ngo zabo.
Abo twayanze bavuga bati ntacu umuntu afise aziganya tagashahara ni gatoyi twamira mu madécouvert mu tudeni duto duto kwezi ntiguhera.
Kuziganya n'umutima uko umuntu wese angana ku rugero rwiwe arashobora kuziganya kandi bavuga mu kirundi kwisorosoro rigwira iyo riroye. Duhereye rero kuri bajya abanyamushahara bobo bovuga bati kurujya mushahara mpembwa nahari muke ndabigice noziganya ico gice rero akavuga ati nico nzokwama nziganya mu kiringo kingana gutya akanavuga ati nziganyirije iki. Uwundi nawe nahatoba ari umunyamushahara ari uwurima arubugira urudandazwa ruto ruto aravuga ati jewe ndihaye intumbero yo kuziganya ntihaziganya ubutunzi haziganya cane cane umuntu ku mutima wiwe no ku ntumbero icaziganirije.
Baba abakiri ku kazi canke bakukurutse bafise ivyo basaba leta kugira bikunde bashobore kwiziganiriza kazoza kabo nakibijyango yabo.
Icyo kokorwa nuko tunganywe imigambi mito mito ushaka gutuma abantu bashaka kuyungunganya bakiteza imbere na cyane cyane hakaboneka n'utodeni to duto kugira umuntu nyine ashobore nyine kuyungunganya.
Icyo kokorwa nuko abadutwara bajejwe ibya politike mu gihugu bogerageza ku buryo ifaranga ry'u Burundi reha gutagacira kugira ngo natwe tugerageze kubaho nkuko abandi babaho kugira natwe dushobore guteganiriza kazoza abana bacu baze bagire kazoza keza muri kazoza.
Icivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya uno mwaka mu Burundi ni tuziganye dutegure kazoza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Hashize amezi ane abanyamakamba biga iby'isuku no kurwanya indwara zituruka ku mwanda. Mu mitumba imwe n'imwe isuku yariyongereye koko ariko hari ahandi usanga ingo zidafite twasugumwe n'imyanda mu mashyamba. Chrissy Munezero yaduteguriye inkuru.
Umugambi wo kwigisha abanyamakamba isukurishimikiye kugwanya yandagazwa y'imyanda kugahinga no kwimba utudu twasugumwe twubakiye neza urikura rangurwa mu makomine nka Mabanda, Nyanzalake na Kibago. Ishirahamwe Sojepae rimwe mu mashirahamwe yigisha isuku ahimakamba rimenyesha yuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ingo 71 zonyene arizo zari zifise utuzu twasugumwe twubakiye neza muri komine ya Mabanda isanzwe ifise ingo 12 952. Icigo gerutse gukorwa naco cerekanye yuko muri uku kwezi kwa 10 1992 ingo zahi Mabanda uyu munsi zifise utuzu twasugumwe dutunganije neza. Onesuwa Wakana umuhanuzi ajejwe imibano muri komine Mabanda amesha ko naho uyu mugambi urangiye wafashije mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi narijya watanguye hari imiryango itari mike itagira utuzu twasugumwe.
Nahamba abanyagihugu bamaze kugwara ugasanga habaye nk'ikiza cyakorera cyanki amakinya ntibaba kigiye ku bikorwa by'iterambere bacha baza kwivuza ndetse n'udufaranga bari bafise bashobora kwitezamwe imbere ugasanga bari badusesagura mu kuza kwivuza.
Umutumba wa Bikobe wo muri komine ya Mabanda ubonekeza yuko ugikeneye gufashwa. Imihana imwe imwe nifise utuzu twasugumwe abarongoye umutumba ngo ntiboroherwa kubwiriza abanyagihugu.
Kubituma atari ku rugero rw'abandi akenshi harimo abantu bafakazi n'abantu sanga ari nkehabwenge hambugasanga ntibashobora kugira ngo bimbe utuzu twasugumwe. Kwaragerageje hari n'abatagira ibinogo kare bajya kwituma mu mugabo barabifise. Nibijya mwabonye bibi bibi
mwibaza kwishaka bari fise
ishaka siri nini ya cyane ubugaburi hakuragira umuntu ufumuragira intungwa.
Sabina arubatse akaba afise n'abana batandatu aho ku mutumba wa Bikobe mu kibanza caho kwiswe akazu ka sugumwe harakanogo kimbwe vuba nikagira ibihome kandi ntigasakaye. Umuntu akibaza uko na cane cane abakuze bagakoresha
imvura ariko yaragasambuye tugomba tugomba tugategure neza.
Habuze iki
kugahoma kugasukara hejuru
none nkubu uye biraborohera kuja kukajamo yo muhakeneye
turagenda
imvura iguye naho bica bigenda gute
haraho imvura iguye nyinshi kacagasambuka ingwara urumva niyo habura.
Muri komine ya Nyanzalake naho umugambi wo kwigisha isuku niwasize inyuma abarovyi narijya ikiza giherutse c'indwara yakorera cadutse ku murovyi yarajava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nkaha urabona ko hegereye ku ruzi kuri Tanganyika uca usanga rero hariho abantu bagenda bituma urabana urabakuze abarovyi bariho
barafise utuzu twasugumwe
bari mu ruzi ivyo bica bibera mu ruzi mugabo bashitse ku rusi baca bagenda ku matwareti.
Umutumba Mara wo muri komine Mabanda uherutse gushimirwa kuba vyifashemo neza mu kuronka ingo nyinshi zifise utuzu twasugumwe dutunganije neza. Abanyamakamba bahawe inyigisho zifatiye ku isuku bamenyesha yuko naho umugambi hamwe hamwe uri kurarangira bazobandanya bashira mu ngiro ibyo bigishijwe. Imakamba Chris Munezero ijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda abanyamakuru n'amashyirahamwe yabo barasaba ko zimwe mu ngingo z'umushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano zitakwemezwa uko ziri n'inteko ishinga amategeko. Basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka. Harimo ingingo ijyanye no gusebanya n'indi ijyanye no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu. Izo ngingo n'izindi ziri mu mushinga w'itegeko mugenzi wacu Edir Gwema yaziganiriyeho na Profeseri Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umusesenguzi, na Gonzaga Muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bari mu kiganiro muri Isanga.
Izo ngingo ebyiri zuvuze ingingo ya 169 ndetse n'ingingo ya 257 irareba abanyarwanda muri rusange, ariko ku by'umwihariko irareba abanyamakuru, kubera yuko abanyamakuru nibo bonyine bakora umwuga wo gutara no gutangaza amakuru, kandi ni nabyo bahemberwa, bahemberwa ko batangaza amakuru bayashaka bakayatangaza. Bivuze yuko ubahariye yuko bagiye gutara amakuru bakanayatangaza ni nko guhana, ni nko guhana umwuga, ndetse twanabigereranya nk'aho nka muganga ashobora kuvura umuntu, uyo avuye umuntu apfuye bamufunze kubera ko yavuye umuntu agapfa, wumva ko nta muntu wataha gukora uyo mwuga. Abantu batinya gukora uyo mwuga, nibaza rero ko ku banyamakuru kubahana kubera ko bakoze akazi kabo ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi badakora uyo mwuga. Ariko hariho n'ibindi bintu bibiri, izo ingingo yo gusebanya iyo itumye umuntu afungwa, umunyamakuru afungwa, ibyo ngibyo bidindiza bisubiza inyuma ubwisanzure ku itangazamakuru no gukora umwuga ushingiye kuvugisha ukuri, kuko utuma abanyamakuru batinya, ndetse n'abaturage muri rusange bigatuma bashobora gutinya gutanga ibitekerezo kuko batinya yuko bashobora kubifungirwa. Ibyo rero muri rusange bigatuma sosiyete ishobora gusubira inyuma mu buryo bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo, mu buryo bwo gutanga amakuru.
Gonzaga Muganwa, wowe mwishyirahamwe ry'abanyamakuru, izi ngingo uko ari ebyiri abanyamakuru bazivuga hiki?
Twebwe mu mwishyirahamwe ry'abanyamakuru kuba izi ngingo ziri muri iyi mushinga w'itegeko byaradutunguye cyane, biranatubabaza kubera ko bihabanye n'ibyo tumaze imyaka irenga 7 kuva hatangira kuvugurwa ikorera y'itangazamakuru mu Rwanda, cyangwa media reform. Ibintu byose byavugwaga, imyanzuro twagiye tugeraho na Leta y'u Rwanda yose yaganishaga mu gukura izi ngingo mu gitabo cy'amategeko ahana, ahubwo akigwaho cyangwa agacimburwa, cyane cyane ibintu by'itangazamakuru agashyira mu rwego rw'abanyamakuru kubigenzura. Kuba rero byaraje muri uyu mushinga, kandi ukaba wemeje inama ya minisitiri yaratubabaje cyane, biranatungura. Ubwo turishyiramwe turi mu biganiro, tumugezeza mu biganiro n'inzego za Leta zireba n'inteko ishinga amategeko kugira ngo turebe yaje gute. Kuba hari ingingo irebana gusebanya, kuba mu mbibuka muri 2012 kode penali y'igo twagiye muri sena mu nteko bemera kugabanya ibihano icyo gihe, ubu ngubu se byaje gute ku buryo bashaka kongera ibihano. Rwema, hari n'ingingo nabo wayivuze inyemere nayivuga, n'ingingo ya 254 ivuga ko gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Impamvu nyivuga ni uko umwihariko irimo ingingo ireba itangazamakuru, umuntu wese ukoza isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo mu bagize inteko ishinga amategeko, abagize guverinoma n'ibindi, aba ari icyaha. Hano inavuga ku myumereko ikintu bita katunzi, ibishushanyo mu itangazamakuru. Iyi ngingo irasa naho igamiza guca gatunzi. Niba uzi itangazamakuru, ibishushanyo bya katunzi biri mu bintu bikomeye cyane itangazamakuru rikoresha kugira ngo itangaze. Rero ngo uyikoresheje ku budepite cyangwa ku minisitiri cyangwa umuntu wese uri mu nzego za guverinoma, iyo uri umudaso yakubise umuntu ukamushushanya, haba ari icyaha ahanishwa hafi umwaka wose w'igifungo n'amande. Urumva n'ingingo twashoboye kuvumbura, tureba ko ibangamiye cyane, aho imaze itowe ikajya mu itegeko yabangamira cyane imikorere y'ubusanzwe bw'itangazamakuru. Kuba n'iki gitekerezo cyonyine gihari, hari n'ibitekerezo byaje gutya biganisha ku gushyira ingingo nk'izi ngizi muri code penal, twumva biteye ubwoba n'abakora umwuga w'itangazamakuru, birasaba yuko bitaza kwemerwa.
Ariko abateguye umushinga bashobora kuvuga ngo ibi ni ibyaha bikomeye bireba Abanyarwanda, ntabwo ari abanyamakuru gusa.
N'ubundi turabizi ko bireba Abanyarwanda, ariko Dr. Kayumba yigeze kubisobanura impamvu abanyamakuru duhangayikisha cyane ariko hari nabwo ari ubwa mbere dukoze kampanye kugira ngo ibyabere byo gusebanyiza muri code penali nuko iyi kampanye irahari ku rwego rw'isi kandi hari urukiko rwa Afurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwafashe icyemezo rwanzwe yuko kuba hari ingingo zifungira gusebanya bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Impamvu ni iyi, ubundi ubwisanzure bw'itekerezo n'itangazamakuru ubwisanzure buri buteganywa n'itegeko nshinga y'u Rwanda rero bubuzwa n'amategeko igihe hari impamvu ikomeye. Rero urebye uko bingana niko itegeko uburenganzira buhari n'igihano giteganywa usanga proportionate bitahwanye na gato ahubwo ushingiye ku mwanzuro w'urukiko rwa Afurika rw'uburenganzira muri 2014 usanga igihano birimo guteganywa kuba umuntu ashobora gufungwa akarafungwa hafi imyaka ibiri bigamije kubangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no gutangazamakuru biteganywa n'itegeko nshinga bikanateganywa n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu article 19.
Profesori Kayumba, icyo mwifuza nkamwe mwigisha itangazamakuru mwarikozemo muharanira uburenganzira bw'abanyamakuru mwifuza ko hakorwa iki ko izi ngingo zavamo burundu cyangwa se zakorerwa ubugororangingo?
Hari nk'ibintu nka bitatu ariko mbere y'uko mbivuga kamanya mvuge yuko ahanini ikibazo muri ziriya ngingo zombi yari ingingo y'ijana na 69 n'iya 257 ntabwo ari uko biriya byitwa ibyaha gusa. Kwitwa ibyaha nibyo bigomba kwitwa ibyaha, ikibazo kiri mu bihano. Ibihano ubundi byo abantu benshi basaba kandi abanyamakuru bamaze imyaka irenga 20 hano babisaba nuko igihano cyaba ko umuntu usebeje bamuhanisha nko kumuca amande, kumuca amafaranga, ibintu byo kumufunga bikavamo. Kubera ko nk'uko ubizi gufungwa nk'ubu ngubu barabuze imyaka 5 hagati y'itanu n'irindwi, iyo mu Rwanda bagufunze amezi arenga 6 hari ibintu byinshi bo utakemerewe gukora, hari uburenganzira bumwe na bumwe utakemerwa n'amategeko. Icya kabiri, ibyo ngibyo bibangamira umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abaturage muri rusange gutanga ibitekerezo. Iyo rero uvuze yuko umuntu bashobora gufungwa gutanga ibitekerezo, yatekereje yuko ibyo bishobora kumuviramo gufungwa ndetse akanamburwa uburenganzira bumwe na bumwe, urumva yuko abantu bakwikandagira batanga ibitekerezo. Njye nkibaza rero yuko icyo icya mbere nibaza yuko cyaba ari cyiza nuko igihano cyo gufungwa cyavaho, ahubwo igihano ku muntu uhamijwe na biriya byaha agahanwa mu buryo bwo gutanga amande mu buryo bw'amafaranga ariko atari igifungo. Cya kabiri, nibaza yuko icyo bagikoze cyaba kiri muri politiki rusange y'itangazamakuru. Kubera ko urebye politiki ya leta y'itangazamakuru ivuga yuko leta ishyigikiye igitekerezo cy'uko abanyamakuru bigenga muri komisiyo yabo iri RMC bagomba kuzaza bigenzura iyo bita self-regulation kugira ngo bakemure ibibazo bikomoka ku mwuga wabo batarinze kujya mu nkiko. Iyo ni politiki ya leta yiyemeye. Nibaza rero yuko na leta ko biriya tegeko kuko rimeze ubu ritandukanye n'iyo politiki byaba ari byiza kiriya gihano kivuyemo nicyo byabiri muri politiki rusange leta yiyemeje muza yakoze kuva muri 2012. Cya gatatu, gukora ibyo ngibyo biri no muri politiki n'imyemerere rusange ya leta, kuko nk'uko ubizi kuva mu itegeko nshinga urebye n'ukuntu ubuyobozi bwubakiye ku gitekerezo cy'uko aho kugira ngo abantu bahangane bagomba kugirana ibiganiro ibyo bita dialogue, ibintu by'ibiganiro no gukemura ibibazo hanyuze muri politiki yo kugirana ibiganiro atari politiki yo guhangana.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro. Willy mwiriwe neza.
Njye nabyise nk'ubudahangarwa abanyamakuru bashaka kwiha
bidakorwa kuko kintu cya mbere kuri umunyamakuru niri gukura kuri umunyamugihugu umunyarwanda cyangwa se ahandi hose ukorera.
Urakoze cyane Willy. Professor Kayumba, Willy asa nk'avuga ko muri wo mushaka ubudahangarwa.
Hari ibintu bitatu. Icya mbere nuko twari twarisobanuye n'ukuntu Gonzo yabivuze, icyo abanyamakuru benshi barimo gusaba kandi bamaze n'igihe basaba, nuko ntabwo ari uko icyo icyaha cyo gusebanya kitari cyaha, ahubwo baravuga yuko byaba ari byiza kandi nibyo ko icyo cyaha cyo gusebanya cyahanishwa amande, yenda nk'umuntu wasebeze agatanga nk'amafaranga runaka cyangwa agasaba imbabazi. Icyaha cyo gusebanya no mu buzima busanzwe n'icyaha iyo n'umushuti wagusebeje murabipfa, nkibaza rero ko icyo cyaha cyaguma ari icyaha, ariko ukuntu gihanwa no mu buzima busanzwe kigahanishwa ku buryo umuntu atagifungirwa, cyane cyane kubera yuko kibangamira umwuga w'itangazamakuru n'uburenganzira bw'abaturage gutanga ibitekerezo, kandi bikinganisha ku ngingo ya kabiri mu byo we yaravuze, impamvu umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru basaba ibyo ngibyo yuko batafungirwa ko bakoze akazi kabo. Ntabwo abanyamakuru bikorera akazi, abanyamakuru bakorera abaturage muri rusange, babaha amakuru kugira ngo bamenye ibikorwa n'ibibakorerwa ngo bafate ibyemezo bireba ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu. Ako ni akazi gakomeye cyane, kandi wibuke yuko ni mu itangazamakuru ni naho abaturage muri rusange bwa burenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo bwo kuganira ahanini niho bunyura.
Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika, Michel Wirweneza.
Wirweneza,
ikibazo cya
nari mfite ikibazo icyo bita gusebya umuyobozi mwiza. Ese uramutuvuze icyo umuyobozi adashaka wamusebye?
Nanjye simbizi byaranyobeye. Ibintu tureba bivugwa cyane gusebya umuyobozi, ubundi kuki umuyobozi atagomba gutandukana n'undi muturage? Kubera ko niba warahawe inshingano ntuzigereho, abaturage bafite uburenganzira kubera ko wananiwe, nubwo bamwe bashobora kubifata ngo wamusebeje ariko abatari byo. Ariko kuvugisha imvugo nyimenyandagazi, imvugo idakwiye kajyanye n'umuco nyarwanda, n'ubundi abanyarwanda turabizi ko bivujije kuri twese, yaba ku muyobozi, yaba ku muturanyi, yaba ku muntu mukorana nawe, ari byiza yuko umuntu abikoresha. Ariko turongera dushimanye neza twavuze kare
uvuze iki muyobozi adashaka wawumusebeye?
Oya, kuri njyewe ntabwo waba umusebeje na gato, kubera ko ni uburenganzira bwawe wavukanye, ni uburenganzira buhabwa n'itegeko nshinga, ni uburenganzira bwawe muri demokarasi. Umuyobozi iyo ashaka nyine afite iyo ashaka nawe ufite iyo ushaka. Icya mbere ni uko haba korohera, hakaba na dialogue Dr. Kayumba yavugagaho.
Professor Kayumba, aricyo wongeraho ku byo Michel yarabaje?
Nanjye nibaza yuko ibi byaba ari byiza, ikintu kijyanye gusebanya nacyo gisobanutse, umuntu akamenya neza koko iyo bavuze icyaha cyo gusebanya bivuze iki. Ariko nk'uko muri rusange tubizi, muri rusange turabizi iyo umuntu gusebya ni ukuvuga ikintu kitari cyo. Nibaza yuko cyane cyane nko mu itangazamakuru kuvuga ibintu iyo umuntu yakoze, kuko umuntu ashobora gukora ikintu ari we wisebeze, ikintu gisebya ariko yagikoze mu itangazamakuru kirashoboka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aba rero bari mwarimu Christopher Kayumba, ni mwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, ariko ni n'umusesenguzi, na Gonzaga Muganwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'u Rwanda. Baganiraga rero ku bibazo by'ingingo zimwe na zimwe ziri mu mushinga w'itegeko mpanabyaha ririmo rero ubungubu ryigwaho mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, bakaba bifuza rero ko zanozwa neza zigakosorwa. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Murakarama, mugira umugoroba mwiza.